Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metro 19 na metro 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu bibutse imyaka 60 ishize igikomangoma Louis Rwagasore yishwe. Ishyaka Iprona yayoboraga rirasaba ko ububirigi busaba imbabazi.
Baganduye Rwagasore barafise ababatumye ababirigi, nico gituma ababirigi ko bari bafise intumwa zabo ngaha. Turaba twarumvise mbere ko mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo baheruka gusaba ikigongwe mbere bakabashumbusha, nivyo buzwa ko no mu Burundi basaba ikigongwe.
Uwo ni Olivier Nkurunziza uyobora Ishyaka Iprona. Ethiopia yakajije ibitero igaba ku ngabo z'intara ya Tigrea iri mu majyaruguru y'igihugu, irimo irakoresha intwaro zikomeye mu kirere no ku butaka. Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye mu rurimi rw'Igifaransa Francophonie imaze gusubikwa ku mugaragaro. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia yakajije ibitero igaba ku ngabo z'intara ya Tigrea iri mu majyaruguru y'igihugu, irimo irakoresha intwaro zikomeye mu kirere no ku butaka. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Umuvugizi w'inteko z'intara ya Tigrea Gatechu Reda yabitangaje amenyesha ko abamaze kuhasiga gatwe n'abakomeretse ari benshi cyane. Yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ku inteko za leta ya Ethiopia zifatanije n'abagwanyi cuditse bo mu ntara ya Amhara bariko bagwanya inteko za Tigreya mu bice bitandukanye bitari bike mu ntara za Amhara na Afazi hani mbibe na Tigreya. Igisirikare cha leta ya Ethiopia ndikiremeza ibitero bishasha biriko biraba. Umugambwe uyoboye intara ya Tigreya TPLF menyesha ko ibitero by'indege z'ingwano byatanguye mu ndwi iheze iminsi mikeyi inyuma yo kumushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed arahiye mu mabanga yiwe mu kindi kiringo c'imyaka 5. Umuvugizi w'inteko za Tigreya Gatechu Reda avuga ko ingwano ibandanya kandi ibitigiri by'abamaze gupfa n'abamaze gukomereka ari byinshi cyane. Asigura ko ingwano iri kibera mu gisagara citwa Weldia mu ntara ya Amhara, kandi ko ingwano yasubiye kubandanya mu ntara ya Afa mu bice bya Haro na Chifra hafi y'urubibe n'intara ya Amhara. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye gusuzuma uko ibintu byifashe ahabera intambara cyangwa kwemeza ibitigiri by'abapfuye n'abakomeretse muri ibyo bice kubera abamenyeshamakuru batarekuriwe kuhashika mu gihe amatelefoni nka yose yugaye.
Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Igifaransa Francophonie yari iteganyijwe mu kwezi gutaha muri Tunisia imaze gusubikwa. Reka tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Urwego rushinzwe gutegura inama z'abakuru b'ibihugu bivuga Igifaransa rwarateranyije kuwa kabiri, rwasabye ko inama yabo ya 18 yigizwayo umwaka, yari iteganyijwe mu kwezi gutaha muri Tunisia. Uyu munsi Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Tunisia na OIF Organisation Internationale de la Francophonie no kuvuga umuryango mpuzamahanga amahanga w'ibihugu bivuga Igifaransa bakunze kwita Francophonie muri make batangaje ku mugaragaro ko inama y'abakuru b'ibihugu yigijwe yo koko ho umwaka kugira ngo Tunisia ibashe kwitegura neza bihagije. Itariki izaberaho mu 2022 izashyirwaho n'inama idasanzwe y'abaministre ba Francophonie izaterana byihutirwa. Iki cyemezo giturutse ku bibazo bya politiki biri muri Tunisia muri iki gihe. Hashize amezi atatu President Kais Saied asheshe gouvernement n'inteko ishinga amategeko ashyira ubutegetsi bwose mu biganza bye, ariko ejo bundi kuwa mbere yashyizeho gouvernement nshya. Inama ya 18 y'abakuru b'ibihugu bya OIF yagombaga kuba yarabaye mu mwaka ushize muri Tunisia yasubitswe igihe cy'umwaka kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga Igifaransa OIF ugizwe n'ibihugu na guverinoma 88 birimo Burundi n'u Rwanda.
abimukira barenga ijana mirongo ine batabawe ubwo barimo bagerageza kwambuka binjira mu kirwa cya Canari cy'igihugu cya Espagne. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abawimukira batabawe n'abajejwe ibikorwa by'igutabara by'igihugu cya Espagne mu nzira itoroshe mu mazi y'ibahari Atlantique iva muri Afrika igana mu mazinga ya Canari nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu uno munsi kwa gatatu. Abajejwe ibikorwa by'igutabara byihutirwa mu mazinga ya Canari bavuga ko batabaye abimukira 90, 47 muri bo bava mu karere ko muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara na 43 bava mu karere ko muri Afrika yo mu buraruko babakuye mu bwato bubiri bwahagaritswe hafi y'izinga rya Gran Canaria. Abajejwe ibikorwa byihutirwa byo gutabara bariko baritaho abandi bimukira 55 bose bava mu bihugu byo muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara inyuma yuko bakuwe mu bwato bwari mu mazi hafi y'izinga rya Fuerte Ventura. Amazinga ya Gran Canari na Fuerte Ventura yegukira amazinga ya Canari y'igihugu cya Espagne ari mu buseruko bw'ibahari Atlantique ku birometero 100 umuntu avuye mu gihugu cya Maroc. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati wa Espagne avuga ko abimukira 13,118 bari bamaze gushika mu mazinga ya Canari ku itariki 30 y'ukwezi kw'icyenda k'uyu mwaka. Ni ukuvuga ibirenga inshuro zibiri z'abashitse muri ico kiringo nyene mu mwaka urangiye.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa abaturage batatu barimo umugore umwe baguye mu bitero abarwanyi ba Mai Mai ya Kutumba bagabye mu mihana itandukanye ituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Iyo mihana irimo Bibogobogo muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Abarwanyi ba Mai Mai ya Kutumba bafatikanyije na Mai Mai Biloze Bishambuke uyu munsi bazindutse bagaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge bari Bibogobogo, bica bamwe muri bo, bakomeretsa abandi, banyaga amatungo, batwika n'imihana irenga itandatu. Ibi byemezwa na Ngirumukiza David, umuyobozi wa Bibogobogo Matare.
Intambara y'abantu bose yahereye saa kumi n'imwe n'igice isherewe na Biloze Bishambuke na Mai Mai ya Kutumba. Baraza bateye umwana wa magunga ya mbere barawutwika, bica abaturage, baratambuka baja muri magunga ya kabiri barayitwika, bica abaturage na Muhebwa barayitwika, ubu batwitse Kavumu ndetse binjiye no muri Kabara. Ayo myana yose irahiye, batwaye inka n'inka zo ku Kavumu, batwaye inka zirenga 200. Abantu bapfuye bamaze gupfa, abantu bamaze konka bane, bakomeretsa abandi bagera kuri bane.
Bamwe mu baturage bavuka mu Bibogobogo bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga yuko mu gitondo batabaje inzego zitandukanye zirimo igisirikare cya Kongo na MONUSCO ariko zikaba zitarabatabara. Ruhanga Alexi ni umwe muri
bo. Tukimenya amakuru mu gitondo kare twahise twihutira kumenyesha inzego za gisirikare, yaba rejima militeri iri Baraka ndetse ugeza kuri sekiteri hano Uvira, ndetse byaje kuba ngombwa ko tugerayo tubonana n'umukuru wa gisirikare ariwe general uyoboye ingabo, tugerageza kumusobanurira ikibazo uko kimeze n'akarere uko gateye. Ubwo yahise ingabo ziri Baraka atubwira ko batabaye. Ikibabaje nuko kugeza ubu ngubu aya masaha turi kuvugana nta musirikare n'umwe urarenga mu Bibogobogo. Ubutabazi batwijeje kuva mu gitondo, hari abasirikare bavuze bari gutabara bava Baraka ndetse n'abandi ngo bari kuva Rusenda, nta musirikare n'umwe urarenga mu Bibogobogo.
Aka karere gatewe nyuma y'ibyumweru bitatu abaturage barimo na societe civile y'i Baraka bari bamaze iminsi basaba igisirikare cya Kongo kohereza abasirikare muri ibyo bice kuko bari basanzwe bakorera bari mimuriwe ahandi ariko ntibasimbuzwa. Nk'uko yabidusobanuriye David Ngirumukiza, umuyobozi wa Bibogobogo Matare.
Abasirikare bagiye hari ari rejima ya Komvuwere Davide imaze kugenda, hasi ndi Komvuwere rejima ariko kamanyura imaze gushika tujepfo gusabisha komadereza batayo ikaza kuri Mugono ku Mugorore kuwa Mbato ku Kavumu kuko niho zari ziri izo polisi n'abasirikare ariko ntibaduhereza. Izo mpamvu azoyiraje izari zina hari abasirikare niho yahereye gutera n'uwica abantu abaturage niho basiriye niho n'inka zijyagiwe.
Na Blize Aimable numuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu bateye abo baturage b'abanyamurenge bari mu bibogobogo atari bo, kuko nta ngabo zabo zikorera muri ibyo bice.
Ntabwo twateye abanyamurenge bari mu misuso ya bibogobogo, Mugorore, Magunga n'ahandi hose. Turaho hejuru gushaka umutekano nabo, ariko ntabwo ari twe mushakishe mu bandi, ntabwo ari Biloze Bishambuke. Icyo nicyo mbavugiye. Je n'umuvugizi wa Biloze Bishambuke twabateye tuzi uko byabaye, naho biri nibashakire handi, ariko ntabwo ari twe twabateye. Biloze Bishambuke iba muri ho plateau ya Fisi, Mwenga na Uvira. Aho handi hose nzahiba.
Twagerageje kuvugisha abayobozi b'umutwe wa Mayimayi ya Kutumba na ushinjwa mu majwi yo kugaba ibitero kuri aba baturage. Telefone yabo ngendanwa ntiyanyuramo. Hashize imyaka igera kuri itatu abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga bavuga yuko imihana yabo itegwa bakiswa, amatungo yabo bakanyagwa n'imitwe y'abamayimayi na Redi Tabara. Batabaza ingabo za Kongo ntizibatabare. Vedas Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara y'Kivuye.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu bibutse imyaka 60 ishize igikomangoma Louis Rwagasore yishwe. Uyu ni nawe waharaniye ubwigenge bw'u Burundi. Ishyaka IPRONA yatangije rirasaba ko Ububiligi busaba imbabazi nk'uko rwabikoze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri dosiye ya Patrice Lumumba. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mugwane munda nabo mwahura muhiganwa, ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa.
Majambo mugano wa Louis Rwagasore yavuze umugambwe we IPRONA uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka kwa 18 ukwezi kw'icyenda mu 1961. Agishinga leta yatoye incabwenge zo mu bwoko bwose nk'uko bigaragarira mu bari bagize leta ya mbere, kandi yahamagariye abarundi bose kwita iterambere no kuva abantu n'amacakubiri. Rwagasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'u Burundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami Mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa, kuko ibibazo ryaganisha ko bigihanze abarundi. Akana gace karyo
uyu munsi IPRONA yatsinze, ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira.
Kuri uyu wa gatatu w'ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushira ingoro z'amashurwe ku ntate mwa Rwagasore ku musozi wa Vugizo, babanje kumva inkuka ya misa yasomwa na Padre Felix Fupi kuri Katedrale Jina Mundi. Yavuze ko ahantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo Rwagasore yari afise atamahura aramahashoboka, yinginga abategetsi kwirinda abahanuzi b'inyoma n'indyarya.
Kwemera gukemanga iciza cyakozwe iyo ni intambwe idasanzwe y'ubutungane. Mugabo kandi ikintu kitaricyo kuronka umwidegemvyo n'inguvu zo kuvuga tuti kijya nacyo sico iki kintu gikosora. Nico gituma nkambwe bwe murongo yabana iyo aba mwabishobora nuko uronka abantu babahanuzi bashobora kugira umwidegemvyo wo kuvuga bati iki kintu nyakubaho nico nyakubaho iki kintu sico wahushije.
Nyuma y'imyaka 60 yishwe umugambwe IPRONA yasize wiciyemo ibice birenga 6 ishami ryegamiye leta ryo rizwi n'amategeko. Olivier Nkurunziza mukuru waryo yahamagariye Ububiligi gusaba ikigongo abarundi. Aha yarahashinguwe Rwagasore.
Baganduye Rwagasore barafise ababatumye Ababiligi, nico gituma Ababiligi ko bari bafise intumwa zabo ngaha turaba twarumvise mbere ko mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo baheruka gusaba ikigongo mbere bakabashumbusha. Nivyo buzwa ko no mu Burundi basaba ikigongwe bagashumbusha abarundi kugira ngo abana bacu bazonywane neza n'Ababiligi bataguma babafitiye uwo mubabaro nk'uko nazo tubafitiye uno munsi.
Ku ntate mwa yo mugano wataru mugani hariyo n'abandi banyepolitike nka Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Frodebu yemeza kuragi giwe rikiri kure nk'ukwezi na cyane cyane mu byerekeye ubutungane.
Tubiraba muri kino gihe n'umukuru w'igihugu yama bivuga akavuga yuko ubutungane bucumbagira
cyane gose mu mugambwe sanya Frodebu ivyo natwe turabibona duhanura duhereye ku bategetsi batere agatima mpembero icyo kibazo cy'ubutungane yasiza tubwiye tumenye uko ari inkora mutima ku gihugu cacu
ibarabihuriza ko natasiye Sibomana mudasigana ni mu ndongozi za Iprona zarimwe mu mashami atemewe na leta
nk'abantu bicwa canke bakanyuruzwa dufashe imyaka nk'ibiri heze nabantu bashika ko 294 abapfungiga ubusa bararenga 395 ikindi muri ibi byukungana no kudakumiga mu migambwe harimo bose ubwoko bwose n'ibitsina byose birimo bashaka ugabe iyo hageze gutanga amabanga gushinga amabanga banabariya siko bimeze
Kasima Budoni nawe yarongoye umugambwe w'ipedezega mibanga hanura abegwa n'ibazo by'igihugu kwicana kugirira igijyarwa gasore rihabuzwe uko niko yabigijwe ya Amerika
abarundi kwicara hamwe na cyane cyane abarongoye igihugu banye politike bakicara bakaraba neza ingene igira igijyarwa gasore twese twokurikiza narijya abarundi twemeye yuko gwa gasore ari incungu y'u Burundi noneho tukaraba iragiyiwe mwumvirije cyambo yashikirije turumva neza yuko kugeza uno munsi rifise akanovera nejo rizaba rifise akanovera abarundi boshobora kubandanya biyumvira ko tukaraba twese ingene migambi gwa gasore yarafise yoje imbere
umugano wa ruri gwa gasore yishwe kwa 13 kwezi kw'icumi 1961 u Burundi bucaburonka intayo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu ndayingoma begetswe ku rupfu rwiwe n'umugirikika Georges Sentare yagije kumurasakana vyemerera bishwe barashwe nta kuri kuzuye kuri amenyekana ku bijanye narwo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda aho abanyamuryango bihuriro ry'amakoperative y'ababoshyi rya Ngororero bavuga ko iri huriro rimaze kubazanira iterambere ridasanzwe ugiranije n'uko bari babayeho mbere yo kuryinjiramo nubwo bimeze uko baracyafite imbogamizi yo kubura isoko ry'ibihangano byabo bibabuza kwagura ibikorwa no kwiteza imbere kurushaho n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye
ni ku isaha neza mu gitondo twinjiye mu biro bya Ikovango mu gakiriro rukangororero turabona n'ibihangano byiganjemo ibikorwa mu bivovorwa by'ibigori intaratare ibifunzo n'ishingi ibi bihangano birimo ibikapu byo guhahiramo udusupla batereka amasahani ku meza utuntu tumeze nk'ubwato dushyirwamo imbuto ku meza n'uduseke bene utu duseke turi kubona nitwo twahinduriye amateka Alexis Ategekimana mu buryo butangaje nk'uko abyemeza mu banyamuryango 262 ba Ikovango abagabo barimo uyu Ategekimana ni babiri gusa kubera ko abagabo muri rusange batekereza ko boshyi ari ubw'abagore Hategekimana yaryinjiyemo 2010 asobanura ko mbere yo kwinjira muri rihuriro yari umutindinya kujya ariko kubageze kuri
na mituwele bahereye ku mafaranga 600 nayo ubwayo barayimfatiraga bakirwa banyererana mu mudugudu nahaguze ikibanza nguri nka yo korora nta nasimbirije nagiraga nta n'urukwavu nagiraga ni igitangaza kuko nari nzi ko nzapfa ntabonye umuriro mu nzu ariko ubu nanjye nkora ku gikuta ngacana aho ngaho ku mudugudu ntuye itari no kwirarira miliyoni enye ubu bazima nateye insina zigeze kuri 250 uruhaye agaciro n'ubundi ntabwo rwajya munsi ya miliyoni
nawe uburibwe bwo kubura icyakora guhora afaterwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza n'igisuzuguriro cy'ubutindinya kujya nibyo byatumye afata icyemezo cyo kujya mu boshyi kandi ari umugabo ku ikubitiro yagendaga ahisha intaratare n'ibifunzo byo kuboha kugira ngo hatagira ubibona akamukwena amafaranga y'u Rwanda 15,000 yabonye ku duseke dutatu yaboshye mu gihe kitageze ku byumweru 2 akinjiramo niyo yamutiye akanyabugabo ko kugenda yemye no guhishura ko aboha si Hategekimana wenyine uvuga ko amaze gutera imbere bifatika kubera irihuriro uyu ni Caritas barayagira perezida wungirije wa Ikovango
umugabo yacaga hirya akazana nanjye ngo wenda nkasigara imuhira ugasanga urugo rutajya imbere niba mbona dufaranga hano mu ihuriro tw'ibikorwa nabashije gukora kidasanzwe ari agatungo twagezeho kaduha ifumbire n'inka umuntu arahinga agafumbira ukeza ibyo kurya ndetse tugasagura n'agasoko
mbere mutaragira iyo nka
twahoraga ducinshura kubera guhinga si neza kajya guhingira umuntu oya ntabwo nje cinshura natandukanye nabyo
usibye ububoshyi Ikovango ryigisha abaturage imyuga irimo kudoda imyenda nk'uko Pascazi yamfashije perezida wa Ikovango abisobanura
tujya dukorana n'akarere tugasinyana amasezerano bakaduha urubyiruko cyangwa n'abantu baturage bo mu cyiciro cya mbere tukabigisha imyuga.
Avuga ko bamaze kwigisha barenga 210 biganjemo abakobwa babyariye iwabo, ko bateganya gutangira kwigisha abandi barenga 30 muri uku kwezi, kandi ko iki gikorwa bagikesha ubu bushabitsi bw'ibihangano cyane cyane ibyo mu bivuvurwa by'ibigori. Gusa hari ibihangano byatangiye kuboreramo. Iki tuguyeho ni igikapu kiboshye mu bivuvurwa. Cyaramunzwe dukanzeho ifu ihitisesekara hasi. Yamfashije avuga ko cyabuswe muri 2014 ariko kibura umuguzi. Yongeraho ko abaturuka mu mijyi ari bahanini bafite ubushobozi bwo kubigura, kwiyo bitabiye imurikagurisha Expo mu mujyi wa Kigali, abanyamujyi n'abanyamahanga bagura ibihangano byabo bigashira bakagaruka gutwara ibindi. Aha ikovangura ikorera ni mu cyaro, ibikorwa by'ibanze byaho ni ubuhinzi n'ubworozi. Yamfashije nawe ahageze avuye muri bimwe muri ibyo bikorwa, kuko twamusabye kuhahurira. Hari hafunze. Niho ahera asaba leta uruhare rwayo kugira ngo ubushabitsi bubabere umwuga. Aratangira avuga ko kubyaza umusaruro bivuvurwa ari umwihariko wabo.
Ikintu kidasanzwe wenda nko mu tundi turere, niyo tujye muri Expo inzira z'ikigenywa korona idahari, kumva ngo ikivuvurwa mu karere ka Ngororero turi kukibyaza umusaruro, turi kugikuramo igikapu. Batuboneye nk'igihugu runaka gikunze ibi bintu, hariyo nk'umuntu tugakorana tukajya tuboha tubimuhereza. Kwicara ukabaye igikapu kirakwinjiriza 5,000 mu minsi ibiri, nani utabikora? Kandi barabizi kubikora cyane, ariko bacibwa intege no kuvuga ati ndabikora mbimaze iki.
Yongeraho ko ikibazo cyo kubura isoko gikemutse byatuma bakomeza kurushaho kuzana impinduka mu baturage binyuze muri gahunda zinyuranye zirimo kubigisha imyuga. Ange Uwiringiye Imana ni umwe muri ba bakobwa bigishijwe ububoshyi na Yukovango, avuga ko yiteguye kubyaza umusaruro icyarahani yahawe n'akarere nyuma yo kwigishwa n'iri huriro.
Kwizere ndagifite kuko ndera ku bandi nkabona babayeho neza kuruta uko mbayeho kubera nta dodo.
Icyo cyarahani ntarakibyaza umusaruro kuko kinoza ubumenyi yahakuye mu gihe cy'amezi ane kubera kutabasha kwiga buri munsi bitewe no kurwaragurika k'umwana we. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative Jean Bosco Harerimana yatubwiye ko iki kibazo cyo kubura amasoko ku bicuruzwa by'amakoperative kitari umwihariko wa Ikovango, ariko ko bagihagurukiye.
Araho bigaragara kubera kutamenya isoko riri, ariko icyo duhita kenshi tubahuza n'isoko, kuko muri rusange ibibazo bibonetse bihita bibonerwa igisubizo. Biramutse ibyo bakora bikenewe ku isoko, nta mpamvu n'imwe babura isoko, kandi icyo kibazo tugiye kucyitaho ku buryo kibonerwa igisubizo mu gihe cya vuba.
Harerimana ngira ukuri basanga ibyo iri huriro rikora bifite ibyakosorwa kugira ngo bibashe kwitwara neza ku isoko, bazabafasha kubinonosora neza.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa kane, ni ukuvuga ejo, Uburundi buzakira ku nshuro ya mbere inkingo za COVID-19 zo mu bwoko bwa Sinopharm zitanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Minisiteri y'ubuzima mu Burundi ivuga ko mu bazakingirwa ba mbere harimo abakora mu nzego z'ubuzima, abafite indwara zidakira, abari hejuru y'imyaka 60 n'abandi babyifuza. Ese bibivuze iki ku gihugu nk'Uburundi kiri mu bya nyuma byemeye gukingiza abaturage bacyo COVID-19? Mugenzi wacu Diane Nahazwe yabiganiyeho na muganga Arsène Nzobandora, umuhanga mu by'indwara z'ibyorezo, atuye mu gihugu cya Suède.
Ni nurumve Burundi vy'amakuru n'ibiharuro, uravye ukuntu dukora si ibyo kwa muganga gusa no mu bindi bice usanga bigoye. Amakuru aza atevye, nta biharuro biboneka byoroshe, nico bituma amakuru aragoye gusobanura ku vyerekeye hari ingwara canke ibindi biharuro umuntu abakeneye.
Hanyuma bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika navugishije ahatandukanye, harimo nk'uwo twavuganye yarigeze kwandura uno mugera wa virusi ya corona, sindamuvuga izina kuko basabye ko ntabivuga, avuga ati yarahawe ama antibiotique, we kubwiwe akibaza ko ayo ma antibiotique ariyo yamukijije. Ubundi nawe nyine arambye ati najewe barampaye antibiotique mugabo ndafise amakenga, wasanzwe anakora no mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nubwo atari umuganga, ati ndafise amakenga kuko izo antibiotique uzifase she narasomye ko zishobora guca zizogabanura ingene antibiotique zahora zikora mu gihe usubiye kugwara nk'indwara zitandukanye z'ama infection canke ibindi bindi. Yari yanasabye ko kino kibazo kibica mbere, ndababaza mwebwe Dr. Arsène, amakenga yiwe arafashe ntafashe canke izo antibiotique umuntu yozinwa atakibazo ntaco bizotera muri kazo zakiwe?
Amakenga ku vyerekeye ikoreshwa ry'ama antibiotique byo ni ibintu biteye amakenga, uretse rero yuko ico kibazo ubunye cyaciye kiba kinini ya kubera urumvo iyo umuntu agwaya shuha kenshi mu bihugu by'iwacu kwera ibyo gupima ngo ushobore gutandukanya icyatumye ubwo bushuhe atari byinshi cyane. Ivyo rero bica bituma hakoreshwa antibiotike menshi, nabyo si byiza na gato. Ingaruka mbi si ingaruka mbi zibone kubwo nyene, ni ingaruka mbi ziza haciye umwanya munini kuko ugiye kuraba ukuntu imigere ivugwa. Birakenewe yuko dutandukanya tukamenya ibintu neza, haba kubavura canke abo bavugwa. Hari indwara zikenera antibiotike, hariho n'indwara zindi nk'izi z'imigera zidakenerwa ku muntu bigitangura umuntu aba ama antibiotike. Nk'ibi rero nk'ico kibazo mbajije nk'ibi vyerekeye iyi ndwara ya COVID-19, umwanya wa mbere nta antibiotike aba akenewe mu ivugwa ryayo. Hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira ni uko hari ama antibiotike niyo tuyafashe umubiri uri kurayahingura uca usanga bishobora gukwiragira aho tubaye nko mu mazi, kugate nk'abantu bagiye ku mwanda mukuru cyane muto usanga hari ibice by'umuti bisigara bigaca bija mwayo mazi rero bikaja handi. Ugaca usanga rero n'iyindi migera dusanze hanze mu mazi igira hindagurika ku buryo mu nyuma rero nk'abajya bakoresha amazi atabahinguwe neza basubiye kuyanywa baca baronka imigera isanzwe rero yaramaze kugajura kuya kwa antibiotike, ku buryo mu nyuma rero bagwaye izi ndwara zisanzwe uca usanga rero zigoye kuvura. Nibyo bibazo rero bica biba mu gihe haba haciye umwanya muremure. Rero si ikintu umuntu acabona ubwo nyene ngo kiramutera ikibazo, mugabo ugiye kura mu myaka ikurikira uzosanga ibibazo dufise ari byinshi.
Ni benshi banditse bashaka kugira ibyo babaza kuri urubuga rwacu rwa Facebook, reka abariho duha ijambo.
Ego murakoze kandi Bujumbura mu Burundi.
Ha ejo ngo buca muronka incanje uritegure kurufata.
Ego twabyumvise.
Uritegure kurufata.
Ndabiteguriye. Ndabiteguriye.
Uri mu muca wazocandagwa ubwa mbere canke abazocandagwa ubwa nyuma nimba atari banga?
Oya ndacara umujene kandi nta kadese katuma nocana ubwa mbere kuko babivuze. Nibaza ko ni umutwe uzocandagwa mu nyuma.
Ni uzoca wihangana ushikigwe.
Ego
nuko rero turi kumwe na Dr. Arsène Nzobandura akora mu gihugu cya Sweden ariko yishura ku bibazo byakunze ibijuru rya Amerika kuzerekeye incanca. Akabazo kawe?
Ega akabazo kanje hanini kwari ukubazo mbega ko izo canco tuba zoba zikorerwa mu bihugu byinshi bitandukanye, mbega zo zoba zifise ubushobozi bumwe bwo gukingira abantu. Uko ngo turumva ko tuzoronka zoba zivuye mu Bushinwa, mu nyuma turonke izindi zitanzwe na ine Afrikere nimba ntihenze. Nashaka mbabwe yuko izo canco zavuye abantu batandukanye zakorewe batandukanye yuko zose zoba zikingira kumwe. Akabazo narose karako.
Urakoze cane Audace ngahe Bujumbura mu Burundi.
Murakoze namwe.
Ego Dr. Arsène, urumva akabazo ka Audace Bujumbura?
Ego arakoze cane kuri ico kibazo. Izincanco zimwe zikorerwa mu bihugu bitandukanye kandi hari incanco z'ubwoko bwinshi, mugabo zose zirafise ukuntu zisuzumwa, zose ziba zarasuzumwe umuntu abazi uko zikora naho zigeza. Urumva ufashe uru cancho canke urundi nuko rubagwaragerageje bakaba bazi ukuntu rukora. Hari izishize usanga zishobora kurushanywa gatoyi, mugabo ugiye kuraba zose izi ncanco zimaze kwemeregwa urabona ko zikingira abantu neza ku buryo abaremba baba bake.
None ga Dr. tukivuga kuri ivyo vy'ubukari bw'incanco zitandukanye mu ndwi iheze, nyibaza ko ari mu ndwi iheze nasomye muri New York Times ikinyamakuru candikira ngaha anye cakoze ico two kwita amatohoza inkuru idasanzwe kivuga yuko ibihugu nka societe ya moderne ngaha muri Amerika yoyo ari nayo bavuga kwiri imbere mu ncanco nziza ishima kuzitwara mu bihugu bikize muri ku mugabane wa Buraya no muri Amerika, hama igatanga nkenya cane gose muri Afrika n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere, gutyo n'amafaranga ngo idandaza ko muri Amerika no ni Buraya ugasanga ari hasi ugeranije nayo idandaza ko muri Afrika. Ibihugu vya Afrika rero ntibikwiye kugira impungenge y'incanco zihabwa kuri uwo mugabane bivanye na societe ya zikotse, nimba zose zinganya ubukari zigakora
cyane. Ahanini ibyo umuntu akwiye kuraba izi ncanco ziratandukanye ukuntu zibikwa. Ufashe uru rucanco ejeye kuvuga rwa moderne hamwe n'urwa Pfizer, ubwo gwo tugora uravye ibihugu vy'iwacu vyo muri Afrika ukuntu bitunganije, kuko izi ncanco zikenerwa kubikwa ahantu hakanye gose, zitegerezwa kubikwa mu bice 70 munsi ya zero nayo si nibaza rero uravye bihugu by'iwacu ukuntu bimeze nababa bazironse izo aho bazibika zigishika bakashaka kuzibika kubwo bukanye ucusanga kugira ngo bashobore kuzitwara aha abantu baje kuziteregwa mu misozi niki ucusanga badashobora kuzitwara neza wazabitswe mu bwo bukanye zikeneye kuko ni ncancho zishushe na gato iduca zononeka
shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Diodone Cyubahiro naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Radio Yanjye.